SBS Radio. Nongeye kubakengurukira abari kumwe natwe ni SBS mu Kirundi. Jean Paul Amedenizigama nije ndi kumwe nabo kugira ndabashikirize ibyo nabateguriye aho uno munsi tugiye kurabira hamwe ibijanye n'urupfu rwa nyakwigendera wahoze arongoye igihugu cha Tanzania na Dr. John Pombe Magufuli. Ni cyo kiganiro canke nivyo tugiye kuyagako. SBS urashobora kwikurikirana aho uri hose umwanya wose mu gihe cyose ukenereye. Ugiye kuri Facebook ukandika SBS Kirundi uradusangayo. Ugiye ku buhinga nguruka na bumenyi ukandika sbs.com/au/gahetamye/kirundi naho nyene uradusangayo. Spotify turiyo, Google Play turiyo, eka n'ahandi hose usanzwe uronderera podcast zawe naho nyene turiyo. Kaze mu kiganiro nabateguriye. sbs.com.au. Ndabashimiye kandi mwebwe mwese nkuko narinda babwiye kuno munsi tugiye kuyaga kuvyerekeye urupfu rwa nyakwigendera Dr. John Pombe Magufuli. Ndi kumwe rero na Dr. Ben uyo nawe akaba asanzwe ari mu Tanzania aba hano mu gihugu cha Australia. Niwe turi kumwe ku murongo wa telefone kugira ngo ashobore kutuyagira ivyugo rupfu. Mbega bivuze iki, mbega bisiguye iki muri ibi bihe abatanzania nigiki boba bavyumvira ko? Ndaguhaye ikaze mu kiganiro Dr. Ben.
Murakoze cyane Jean Paul Amede. Izina ryanje nditwa Benedict Rugiye, aba ndi muganga kandi ntuye hano mu gihugu cya Australia, umujyi witwa Sydney. Murakoze.
Murakoze cyane rero Dr. Ben, twavuganye ari Sydney. Dr. Ben, nagomba kubaza mwebwe ino nkuru y'urupfu rwa nyakwigendera wahoze arongoye igihugu cha Tanzania, mwayakiriye gute? Inkuru yabaye kuwa gatatu itariki 17 amasaha yo kumugoroba, ariko ngaha twabimenye hakiri mu gatondo. Mwebwe mwavyakiriye gute?
Urakoze. Inkuru zo gupfusha president w'igihugu cyacu twese zaradukanze. Ushobora kumenya yuko hari hashize iminsi mike tutamwumva, wenda nk'indwi zibiri tutamwumva, kandi ni perezida wacu twari dukunda yari asanzwe buri gihe aboneka agaragara ku binyamakuru, mbese yari gusigura ibintu byinshi bijyanye n'igihugu, kandi tukabona hashize nk'indwi zibiri zagera na zitatu tutamwumva. Ibinyamakuru byinshi cyane cyane by'ibihugu byegereye Tanzania na Kenya na mu Bugande kenshi byari kubaza ati ari hehe perezida dusanzwe aganira cyane ku binyamakuru. Kandi urumva rero ibihuha nk'ibyo byarimo kugenda mu binyamakuru byatumye abantu dukanguka ati wenda perezida wacu aragwaye, kandi hakaba habuze communication iva kuri guverinoma. Nta kintu batubwiye cyane, rero twari twiteze ko abayoboye igihugu batubwire perezida wacu ibimuriko ni ibiki.
Ego mwebwe ino nkuru rero byumvikane ko yababaje cyane. None kuri uno mwanya neza na neza ibi bintu bisigura iki ku Batanzania? Ntavuze ngo abari hanze y'igihugu gusa, eka kuba Tanzania muri rusangi.
Icya mbere cyo twababaye cyane, murabizi ko Magufuli yarakundwa, nanje namukunda. Yego, ntago tuvuga ngo ibintu byose yakora neza, hari ibyo nawe atakoze neza bituma abandi bamwanga, mbwa byinshi ni byiza. Ubu rero bivuze ko babuze umuntu yakunda igihugu, yakunda n'abantu be. Ubu gihugu cyose ni ukuvuga cyataye umutwe, ntitumenya undi muntu azaza akore ibyo Magufuli yakoze. Ni ukuvuga ko turi mu mubabaro ubi, tuvuze yuko ibintu byinshi byo Magufuli yatangiye kugira ngo nyine biteze igihugu imbere, dufite ibitekerezo yuko ntibizakomeza bigende imbere. Hari proje nyinshi zari zigiye kudushira imbere zo tumva ko mbese zari zihagaze ni ukubera ko Magufuli ahari, kandi ni nyinshi zikaba zifite akamaro ku byerekezo byinshi cyane kugute Tanzania, mbese uravuze economy, uravuze mbese social stability, ni ukuvuga ko rigiye gupfa. Nibyo bitekerezo byinshi ya Tanzania afite, harimo nanje.
Urakoze Dr. Ben. Magufuli n'umuntu yagiye yumvikana inshuro nyinshi anenga cyane ibijyanye n'ikiza COVID-19. Magufuli kenshi waramwumva avuga yuko kwambara udufukamunwa ntiyabibuza abantu, ariko si ibintu we yashyira imbere cyane. Ariko kandi tukaba tuzi yuko ikiza COVID-19 ari ikiza gikaze cyane. Ariko itangazo ryasohowe n'uburongozi bwa Tanzania, bo bakavuga yuko yishwe n'izindi ndwara. Woba wibaza yuko abagiye kumusubirira bo bazohava bashira ingufu nyinshi cyane mu guhimiriza abantu ngo bambare agafukamunwa canke bitwararike kwikingira COVID-19 kurushuriza uko nyakwigendera yabikora.
Mu bintu Magufuli yapinzwe n'abantu benshi n'ukuntu yayakiye COVID-19, abantu benshi baramupinze cyane. Mugabo ndatangiye kubona umusimbura ariwo vice perezida, ndabonye yuko na muri iki gihe barimo gutegura kujya kumushingura. Abarongozi b'imbere bose ndabona bambaye agafukamunwa, ni ukuvuga ko ibintu ngibyo by'agafukamunwa n'andi mateka yose akurikije kwirinda na COVID-19, ndakeka yuko bagiye kubishyira imbere. Mugabo Magufuli we yari afite ibindi bitekerezo byatumye abantu benshi bamupinga, bo hari ibyo yakoze bikaba byiza, hari ibindi yakoze bikaba bibi. Nta muntu azovuga ngo ari uwera wese ku isi. Nta muganga nkanje ku ruhande rwanjye kwa muganga hari ahantu Magufuli yayobye ku bintu bijanye na COVID. Mugana we yarafite impamvu ze akabisigura, ukabona mbese byakumvikana, ariko ukabona ariko hari ibindi yibagiwe.
Wowe rero nk'umuganga, iyo ngingo yo kutahimiriza abantu kwambara udufukamunwa niki, si ngingo nawe wemeranya nawe cyane?
Oya, ntabwo ndabyemera. Siyanse yarakozwe irabona yuko ibyo bintu bifasha. Ntituvuga ngo biravura COVID, mugabo biragabanya COVID kuva ku muntu undi kugenda ukundi.
Nuko Dr. Ben, murakoze cyane hamwe n'abatanzania mwese, tubifurije ikigandaro cyiza na cyane cyane muri ibi bihe. Murushirizeho kwihangana hamwe n'umuryango w'abatanzania bose muri rusange.
Murakoze cyane kandi kuba hafi natwe mu gihe kibi cy'ububabare. Twabuze perezida yakunda igihugu agakunda n'abantu be, yaratugwaniye mu byinshi, yaragwanye n'abantu bashaka kudukorera nabi, kandi yaranabagaragaje ibyo yakoze kugira ngo tuzabikore cyangwa se ngo tuzobikora nk'uburyo yabikoze ntibishoboka. Ubu nyine turasenga Imana ko tuzabona umusimbura nawe azakurikiranya byo yakoze byiza. Umva, Imana izadufasha kuko perezida wacu namwe nimukaba mumuzi mumwibuka, ni umuntu yakunda kuvuga Imana inshoro nyinshi. Twisize mu maboko y'Imana ko uzamusimbura azadufasha, basi yatware na poje zo Magufuli yatangiye zigira ahantu zizafasha abaturage. Murakoze cyane abana bose.
Murakoze cyane rero Dr. Ben kuri izo nsiguro zitandukanye. Ariko turaganira rero ku bijyanye n'urupfu rwa nyakwigendera wahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania. Dr. Ben rero arakoze, mwomenya kandi yuko urongoye igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanze iminsi indwi y'ikigandaro mu gihugu cy'u Burundi, ngo mbere ngo n'ibendera zikazoduzwa gushika hagati gusa. Ini SBS mu Kirundi, nitwa Jean Paul Amede, naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki. Murakoze, bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukanabumenyi arirwo sbs.com/au/ radio app.